Twashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri komu twumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922, mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3, ku isi hose naho turi live kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com, adresi ya YouTube yacu, Facebook, Instagram na X ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri isanga cuno munsi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diana Ninahaze nkuko vyama ngiye kukiremeshereza muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ishami rya ONU ryitahamagara abantu ku isi OMS mu mpfunyapfunyo rivuga ko ibice 15% by'abakozi bakora ubuzi butandukanye ku isi hose bagendana ibibazo bishingiye ku magara yo mu mutwe, bategwa n'ubuzima mubi bakoreramwo mu buzi bwabo butandukanye. Kuga OMS, bimwe mu bibazo bihungabanya amagara yabo yo mu mutwe harimo guhohoterwa, gukumirwa, kurenganywa, guhabwa akazi k'umurengera katahabwa abandi, kudahabwa imishahara ingana ku bakora akazi kamwe na kamwana wa mama kibonekeza ahatandukanye. OMS isigura ko ku mwaka uteranije iminsi abakozi bo ku isi yose basiba ubuzi kubera indwara zirimwo agahinda gakabije bategwa n'ubuzima bubi bakoreramwo. Iyo minsi iharugwa mu mamiliyaridi 12. OMS iti akanagahombo katagira uko kangana. Kwa kane w'indwi heze rero, isi yarahimbaje umunsi wahariwe kwitahamagara yo mu mutwe ku civugo cagira kiti. Harageze ko amagara meza yo mu mutwe ahabwa agaciro mu buzi butandukanye. Aho ukorera none uri kuratwumva byifashe gute, ufashwe gute, hari uguhungabana utegwa nabo mukorana canke abagukoresha? Turaza guha ijambo muri isanga y'uno munsi ubidusangize. Ariko hagataho amatohoza ya nyuma, ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi bwakoreye mu ntara zine arizo Ngozi, Gitega, Bujumbura, Mairi na Rumonge yerekana ko Abarundi 4 kuri 10 bagenda n'indwara zo mu mutwe. Bitegwa n'iki? Umuntu yo kwirinda gute ibibazo byo mu mutwe, vyaba ivyavana mu kibano canke ku kazi? Tukiraha kuri no ngingo, ikibazo c'abagenda n'indwara zo mutwe batewe n'akazi bakora mu Burundi cifashe gute ko twumvise uko biri ku isi hose? Utu tubazo turatugaruka ko muri isanga y'uno munsi twatumiyemo Christophe Armel arakazanduruwanka n'umuhinga yanonosoye inyifato y'amagara yo mutwe n'imibereho y'abantu akorera mu ishyirahamwe ryitwa Carrefour des Psychologues Lumière Mpore. Arakazanduruwanka ni nawe yatanguje iryo shyirahamwe. Ikaze Armel Christophe, cyangwa Christophe Armel, uratubwira uko ushaka ko tukwita muri kino kiganiro. Ikaze ku ijwi rya Amerika kandi wakoze kuduha umwanya.
Ego, ndabashimiye cyane. Amazina nayo nyine nta kibazo.
Ego, nuko imbere ko tuja ku ngingo ndondaguye mu kanya mwumvise, mu nkundire mubanze mumbwire gato kuri iryo shyirahamwe ryanyu Carrefour des Psychologues Lumière Mpore. Ni ishyirahamwe rikorera he, rigakore biki?
Carrefour des Psychologues Lumière Mpore ni ishyirahamwe, nkuko byumva tuvuze Carrefour ni ihwaniro cyangwa ihuriro Psychologues, harimo abahinga bize cyangwa abananutse ibisata bitandukanye bya psychologie. Navuga harimo aba psychoeducateurs, hakabamo kandi na psychoclinicien, hama rikaba ryifuje gushyira hamwe izo ngubu z'abo banonosoye izo z'inyifato mu mpande zitandukanye z'ubuzima bw'abantu, kugira ngo bashobore nyene gukora ibikorwa bishobora kuba novuga nti bihanahana cyangwa bihererekanya ubushobozi bwo gukora rikaba rero rikora kugira ngo riteze imbere amagara mu mutwe ku kazi mu kibano cy'abantu novuga muri community ariko cyane cyane mu gushyira imbere urwaruka hamwe n'abigeme cyangwa abantu bari mu migwi y'abantu bato bato kubera ko kenshi na kenshi usanga aribo basigara inyuma n'ishyirahamwe ritamaze igihe kirekire ariko abantu barimo bakoreye ahantu novuga nti mu yandi mashyirahamwe atandukanye hama agahita bakanabona ukuntu ko muri usanga bigoye kurangura neza ibyo umuntu aba yari yumva bifatanye n'amarangamutima yiwe cyangwa n'ibyo yari yifuza gushika ko intumbero ziwe mu buzima gutyo umuntu akavuga ati ni ngombwa ngarasuma nitunganye ibyo nari nshaka gukora nyine ntabyitunganirize rero gushika ubu birakira abantu baba barwaye muri kabine z'abapsikologi abantu baba barwaye cyangwa bifuza gufashwa kuko psikologi ntiraba gusa iby'abantu bamaze kugira ibibazo bihambaye uretse yuko hari kenshi usanga abantu barondera abo banonose by'amagara yo mu mutwe n'imyifatiro cyangwa n'imibereho y'abantu ubwo ibintu bimaze kumera nabi navuga yuko amagara yo mu mutwe yitwareka kandi n'ibyo umuntu aba abona umenga bimeze neza cyangwa atabona neza hashobora kuba ikibazo rero turakira abantu hanyuma kandi tukanakora ibikorwa bitandukanye ku bantu bose baduhaye ikibanza cyangwa baduhaye agaciro bagaha agaciro ibyo dukora kubera ko amagara yo mu mutwe yitabwaho ahari umuntu wese
muri he muri Bujumbura gusa hari izindi ntara mumaze gushikayo
turi Bujumbura ariko turamaze gukorera mu ntara ya Bururi turamaze no gukorera mu ntara ya Ruyigi
urakoze rero Christophe Armelle twadodoye ku muryango wo kuko ivyo mukora vyose nivyo tugiye kuyaga nkuko nari nabice ku masonga dutangura akabazo rero ka mbere katwinjiza mu kiganiro nyezina iyo tuvuze amagara meza yo mu mutwe ahanini umuntu akwiye gutahura iki
amagara meza yo mu mutwe umuntu atahura ubwa mbere nkuko tubihabwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita amagara y'abantu OMS iyo nsiguro niyo nofatira ubwa mbere kugira ngo umuntu tuvuge ko afite amagara meza yo mu mutwe ni umuntu wenyine ubwiwe aba yiyumva neza akumva yuko bigumbagumba ibishobisho byiwe avuga les sentiments les émotions akumva ko bimeze neza akumva nyine wenyine avuga ati niyumva neza hanyuma uko kwiyumva neza ni nabyo bituma kandi agira ingufu zo gushobora gukora urumva akagira igikorwa akoze akagira akamaro mu buzima bwiwe ariko kandi icyo gikorwa akora cyangwa ako kamaro afite aba akifitiye nyamara kandi akanabona ko afite akamaro mu gihe hari icyamariye abandi iyo adacamariye abandi rero aba yumva yuko umenga nawe ntacyo amaze umuntu kenshi niko biba bimeze hanyuma urundi ruhande dufatira ko ni uruhande rw'imigenderanire imigenderanire umuntu afitaniye n'abandi bantu iyo imigenderanire y'umuntu itameze neza muri icyo gihe haba harimo ikibazo bishobora kuba biva kuri we cyangwa bikava ku bandi mugabo turabira ku kuntu umuntu yiyumva ku kuntu hari icyo amaze yimariye kandi amariye n'abandi hamwe no kuri iyo migenderanire afitanye n'abandi kuba imeze neza
umuntu aramenya ko ariko araja muri urwo ruhande rwo badafise amagara meza yo mu mutwe akabimenya ryari ibimenyetso by'ukuri kurajayo ni vya gute canke urashobora no kuba uyafise ari mabi ayo magara mu mutwe mugabo ntiwigere umenya uko bimeze
abantu iyo bikiri ko biratangura bikiri mu ntango umuntu wese yafise ikibazo gifatiye ku magara yo mu mutwe arabyumva kuko bitangura guhinduka nyine mu kuntu we nyine yiyumva iyo umuntu umubwiye nabi iyo umuntu umusubije hasi iyo umuntu umubwiye ikibi arumva ko muri we ahungabanye iyo yumvise ko ahungabanye rero haraho akenshi abihonyorera ko mu kibindi bavuga ngo umuntu agahonyorera ku mahwa akabireka ukamenya n'ibisanzwe uwo munsi bivanye n'ukuntu umuntu asanzwe ameze mu bihimba nsozabwenge cyangwa mu bwonko iyo umuntu yagize ikibazo haragera igihe umubiri cyangwa ubwonko bugasubira kugerageza gutunganya ibintu bigasubira mu buryo mugabo iyo hagarutse ikindi kintu kandi umuntu acatera atakaza ingufu aricyo twita resiliyanse agatera atakaza ingufu zo kwihanganira ibyo bimushikira bimuhungabanya ni ukwita reshoke doradikohonte iyo rero bigiye rero byinshi bibanye kandi ningene umuntu yavutse urumba ingene yakuze ingene yabayeho no bwandi transparency shike yiwe ingene imeze muri ico gihe haragere gihe rero agatera abona yuko umenga nibwo buzima nk'umuntu abayeho ababara igihe kirekire hari igihe ataka ukamenga yamenyereye ukamenga nibyo sawa ukamenga niko n'abandi bantu babayeho bivuga umubiri uwo nyine urasa ukuntu wakira ibishika ariko rero umuntu iyo ariko araja kumera nabi bikiri mu ntango arabyumva keretse iyo afise ibindi bibazo byo mu mutwe bavuga ntibifatiye gukeba ubwenge naho umuntu ashobora kuba nyine adatahura ibintu biba ibyo ari byo nayo ubundi biza umuntu abyumva biza umuntu abyumva akagera igihe rero ugasanga birategeramera nabi gushika aho umuntu ataba agishobora kumenya yuko arwaye aho tuba twamaze kuja mu ndwara zikabije zo hejuru ku rwego rwo hejuru zo mu mutwe aho umuntu ashobora kuba atakimenya yuko arwaye ntabone yuko ibibazo afite bihari aho novuga yuko abasigaye ameze nk'uba mu yindi si atari y'abandi babako
murakoze kuduha umuce Christophe Armel mukanya turaca tubandanya n'utubazo twabateguriye ariko mu nkundire mbanze nje ku mirongo ya telefone nakira abakunzi b'ijuru rya Amerika bafise ivyo babaza canke intererano baterera turakira Mugisha Mugisha ikaze ku ijuru rya Amerika yego twaramutse kandi turaza kwirirwa turacari sayineze gitondo aha Washington DC
Ni saa cumi n'iminota cumi n'umwe.
Aho ni hehe muri saa kumi?
Ngaha muri Zambia nibaza muri Afurika y'ubuseruko nyine kwa ni muri ayo masaha.
Zambia uherereye mu gisagara cahe kwa ari nini?
Lusaka.
Bwa bushuhe bwinshi bubagejeje hehe? Ico gihande ngo kirabangamiwe n'ubushuhe bwinshi bwa El Nino bibagejeje hehe? Harashushe bimeze gute biko biragabanuka
ha magenhindwi hadiri hari n'ikiri tutira muga kibaza ko birangiye nk'itangwa cyo cyafira ubushuhe kuko ni ambura nta ha mu bihugu byacu by'u Burundi bikaba ni ihungura bayi ajya cyafindira mu gihe cy'ubushuhe gushyira mu kwezi kw'11 nta mu mbuga kitase
ariko usivye ivyo byihindagurika ry'ibihe mufise amagara meza yo mutswe ni cyo cyangwa
gatsinze ngo kuri nta kibazo
naho ngabanye
nta kibazo cyo naho ngabanye ariko nego make nsa nuko moza nko ndaje kabazo gatenze umuntu akimeye kuvuga n'ibyo bya Amerika direct yo cyane mbere ko tujya mu tundi
ushaka biravana n'ibyo ushaka
aho n'ugusaba nk'ikiganiro kuri bya Amerika byose
gusaba ikiganiro gisabira hanyene kuri mikro ne hari bangaririmo nimba atari
bangi oya nta banga ririmo gisanzwe hari ishyirahamwe ry'urwaruka rw'abarundi baba hanze y'igihugu rero turi fuza ko ibyacu byoshika kure mu migambi yo gufasha urwaruka rwatujya ku gatumba kurufasha mu migambi yabwo yitegurire yerekeye uko ubuzima atari uko urwaruka rw'uburundi rwose
abo uvuga iryo shyirahamwe rikorera muri ririmo abo muri Zambia gusa ririmo abahehe
ni onivo ya Afurika ni ku rwego rwa Afurika ni kuvuga ngo ruri mu Burundi gusa niho hose hari umugabo ubuye nk'abantu ndi turi dukorera mu gihugu cy'u Burundi.
Nimero yawe washyize ko kuri Facebook ndaza gusubiraho niyo naheza kino kiganiro ndaguhamagare tubivugane hama tuzoraba nimba bifatika tubikorereko. Garuka rero uyagishe Christophe Armel urumva ko twari tumutwaye mu vyindagurika ry'ibihe tumutwara mu vy'ugwaruka ariko twamutumiye kugira ngo aduhe umuco ku vyerekeye amagara meza yo mu mutwe akabazo canke intererano
akabazo nagomba se nubaza nabonye batanze imenga intara sifira nka dine mu Burundi bagizemwo tufate nk'ubushakashatsi bwo kumenya ukuntu bigenda bivanye n'ibihungabana ryo mu mutwe bakavuga yuko abarundi 4 muri 10 basanzwe bagendana izo ndwara ndanashaka ndamubaze kwikigira imarage mu ntara zine mu ntara nka zingahe muri 18 dufite bamaze kubona nk'ikigiri cy'abamaze kugira izo ndwara zibaze kuba nk'umurengera bigashika ariko bitura nk'ibigo ibyo by'amagara y'umutwe nko kwa Rujani cyangwa n'ibindi bigo
unkundire mbanze ndakubarire ko isiwe yabikoze ivyo biharuro nkuko abibonye twavyanditse ni biharuro byakozwe nibyo nico cigwa cyanyuma giherutse kuja habona cashizwe ahabona no bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu gihugu cy'u Burundi hari mu 2019 ndunguvuga ko bose bo babikoze byashizwe ahabona no bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi mu 2019 babikoze muri yo ntumbero buca bahahimbazwa umunsi wo kuzirikana ingora zifatira mu mutwe niki hari muri 2019 kandi ni navyo biharuro vya nyuma Burundi buheruka gushira habona bijanye n'ico kibazo kiretse uhindukije
kinduga yifiki gire twatumaze imyaka irenga iri hafi ine atarindi bikozwe none bobo hari boategekanye
kuvyerekeye canke tunamubaze ko hari biharuro barakora bafise vyerekano ku kibazo cifashe bishaje sivyo
kifashe muri iki
gihe reka tumuhijambo ugume ku murongo kugira ngo agire n'utatomokegwa ca kwishura Christophe umvise akabazo kavuye muri Rusaka Zambia
ego arakoze navuga nk'uko bivuze nyine ibyo biharuro zitwebwe twabikoze twebwe nta biharuro ubwacu turakora ibyo turiko tugerageza kumbure kurondera igihe tuzobishobora kumbure twit donc iyo ushana uburenganzira ko bishira habona ndeba byerekeye cyane cyane ngira ngo amagare mu mutwe ku kazi ariko icyo namubwira nk'uko muvuze ibiharuro bihari ubu dushobora gufatira ko numva gafatiro ni izatanzwe biciye mu gisata cy'igihugu kigeze gutorokana ibiharuro fatiro muri 2019 cyari stebu cyarashikirije muri rusange ibiharuro by'ingene amagare mu mutwe yifashe muri rusange mu Burundi ariko dufatire cyane cyane kuri kubisigire bakoreye ko byari icigwa cyakoze pungo 2003 umenda nimba nihe hamwe n'ibigo byakira bifasha abantu mu byo amagara y'abantu bavuga information sanitaire mirongo itandatu ibyo bigwa rero byagaragaza yuko kuri abo bantu bagizwe ko enquete bagize ko ubushakashatsi mirongo itandatu na bane ku ijana muri bo n'uduce turengaho dukeya bavuga yuko bafise ibibazo nyine byo mu mutwe cyangwa bagize ibibazo byo mu mutwe hanyuma kandi navuga hakaba harimo imice itandukanye muri abo bantu muri abo bantu haba harimo imice itandukanye harimo aba bafite ibibazo navuga bikomeye cyangwa bafite indwara bamaze kugira indwara zo mu mutwe hakaba harimo n'abandi ubumenga biracyari hafi ibyo kwiyumva nabi ukwifuza kwiyahura ahantu ushobora kuvuga kuri muri icyo cigwa nyine aho mu duce munani n'ibice cyenda ku ijana bavuga yuko bamaze kugira ibibazo bifatiye ku ihungabana ry'ibishobisho rikomeye no kwita les troubles d'anxiété aho ari mu bice 12 n'uduce dutanu ku ijana byabo bagize ko ubushakashatsi bavuga yuko bafite ibibazo bikomeye by'ihungabana ry'itiro n'ibice 12 n'uduce dutatu ku ijana bavuga yuko bafite bamaze kuba baragize ibimenyetso by'umunezero ndengarugero n'ibindi rero n'ibindi biharuro urumva umuntu acariza akiyumvira muri 2019 bavuga yuko byari bimeze bicyohoye mu burera akaba atazi ko biheruka gukorwa biragoye gutora nyezina ngo uyezi wabyifashe gute ariko icyo umuntu ashobora kuraba ni uko turaziye nko kuri bitigiye mwahereko nyine mbere bya OMS ivuga iti abantu 15% ku ijana bari mu buzi bakora bageze mu myaka yo gukora baraba baragize muvuga ibibazo bifatiye ku buzi bwabo canke bikigaragaza nyine bari mu kazi naha rero umuntu yoca yumvira nimba bano bantu bakoze ku bushakashatsi rero 64% ku ijana n'uduce dutanu uca wumva yuko nk'ibikorwa by'abo bantu nabyo biba byahungabanye nk'abagaruka hafi y'icivugo cy'umwaka
murakoze cyane
twiyumvira ko ibi baranabifatiye kuko mu bushikanganji bw'amagara y'abantu cyiza nuko hariho ibikorwa bitari bikeya batanguye gukora byerekeye nko kugerageza gushyiraho gutegura nyine gushyiraho ubuvuzi bw'ibanze ubuvuzi bw'amagara yo mu mutwe mu buvuzi bw'ibanze ibyo ivyo birerekana yuko baba ariko barabona ko habikenewe hari igikenewe koko.
Ego mugisha nibaza ko watomokewe n'inyishu aguhaye.
Yego natomoke bikana ariho akabazo n'acambaze nimba barashoboye gutegura ubuvuzi bw'ibanze boba uri ku rwego uruhe icyate ku ntara cyangwa ku koma komite ni ku rwego rw'igihugu.
Warufuze gutega mugisha okay ya cumvise ntacu akwishure naje ndumvira mwishure
ni kugwego rw'igihugu n'ubushikiragaje bw'abagabo abantu muri kabari bitunganya ko murengera ngo ejo mukeneye kumenya aho bigeze nibo mworondera ariko ndabizi ko hariho uwo mugambi bariko baragukora ariko ku rwego rw'igihugu bariko barategura nyine abazobikora turabizi ko mugambo hari twebwe urumva ko tutari muri mu bushikiranganji kugira ngo dutange aho ibikorwa biba bigeze n'iki mugabo turabizi ko bihari kabamwe mubakorera muri icyo gisata.
Murakoze cyane. Urakoze mugisha muri Zambia Lusaka uturamukiriza abo ngaho onye bumva ikirundi n'ikinyarwanda hama ndaza guhamagara inyuma y'ikiganiro kugira ngo tuvugane iby'ico kiganiro kindi wipfuze ugire umunsi mwiza.
Sawa nawe mugisha. Ego
undi yadusavye kumuhamagara ni Alan Rurangangabo. Alan ikaze ku ijuru ry'Amerika.
Ikaze cyane Diana
nawe urakomeye.
Nande
ndakomeye n'amagara yo mu mutwe yanjye numva ari sawa. Ntacyo ndiko ndahora Imana muri ino minsi.
Ayo ni wazima ku ikiganiro
noneho kugitegura atari mazima. Ikiganiro atari mazima. Banza utubwire aho uherereye kugira tumenye iyo tuyaga uri. Uzi ko ari wo mugenzi wo muri kino kiganiro. Okay, duga ku ijambo rero ubaza akabazo kawe.
Ariko
ubicagagure kugira ngo ntimwisangize ikiyago. Icambere
amenya gute uko byatangiye kumera nabi ko indwara yatangiye mufashe icambere. Icya kabiri umuntu yamaze gufuya amenye ko afashwe yakwivuza ate. Hanyuma ubwa gatatu indwara ikomeye cyane nubwo bakunda kubona cyangwa se wenda ifite ingaruka mbi cyane yihuta namubwira nko mu gifaransa for example ya maladie mentale de la plus grave ese simptome n'ibimenyetso byayo abo niho ibyo bintu bidusubije nawe twabona no mukibano ukavuga uti uyu muntu ugatanguka namukeka wenda yaba ari n'uwawe ukamuvuza kare yaba ari n'umuturanyi ukamutabariya ariko iyo nizi tuaje nicyo twatuma umuntu amenya.
Icakane gifatanye n'ica gatatu wabarijemo
nyamwingiye kubifatanya ariko mbeze ukuntu ndabitandukanye mu kinyarwanda cyanjye n'igice n'igice ariko nakimubaza natoho igifaransa yagerageza koma filimi maradi mantare
ngo gute suramo twumve
koma filimi maradi mantare
ni gute indwara yo mu mutwe itangura canke ikiyitera
itangira aha urakoze cyane. Hanyuma yigwanisi koma savuwa
urakoze ugire umunsi mwiza. Hanyuma inyishu yawe wenda kurungike kuyumviriza kuri FM 104 n'ibice bitatu kubera ko uratwumva.
Hanyuma atubindi n'ibyo bintu n'ukuri ibyo bintu bine ibyo byatuma tumenya mu kibano uko twatabariza uko kwitabariza uko niko twabimenya.
Urakoze uturindirira inyishu kuri FM 104 n'ibice bitatu kuko Kigali muratwumva tankomanzi. Urakoze ugire umunsi mwiza Alain. Sinzi ko Nadia anyemerera reka ntacu uri muhinga bw'ivyuma reka ndamusabe akugumize ku murongo hama akwishure Christophe Armel umwishure
nima nategereye neza avuga ati indwara yo mu mutwe itangura gute ariko ndagisatanye niki yavuze ati umuntu amenya gute ko agwaye cyangwa yagwaye wenyene mbega yoshobora kubimenya cyangwa mu kibano yobimenya bo bimenya bakamufasha reka byose ndabifatire hamwe ingene umuntu yomenya yuko umuntu yahungabanye cyangwa nyine akumva ko yahungabanye navuze yuko amagara yo mu mutwe tuyaraba tuyatahura dufatiye ku bintu ahanini bikuru bikuru bitatu ingene umuntu yiyumva wenyene ingene yumva ko ashobora gukora ibintu bimugirira akamaro bikagirira ikimaze n'abandi hanyuma kandi n'ingene afitanye imigenderanire n'abandi rero biroroshe kumenya yuko umuntu yagwaye mu mutwe mugabo imbere yo kurwara mu mutwe mumbabarire ngaruke imbere gato iyo tuvuze amagara meza yo mu mutwe abantu kenshi batahura umuntu bumva indwara zo mu mutwe ariko amagara yo mu mutwe aratandukanye cyane n'indwara yo mu mutwe
ako ka uze kumfasha reka tubandanye mbwuraza kubinsigurira mukanya uhejeje kwishura Alan kugira ntitumugumane ku murongo hari habandi badukeneye uraza kudusigurira itandukanirizo yego bandanye wishura na hama turagaruka kuri iyo tandukanirizo
sawa bimwe mu byo no vuga nti nciye magufi yomenya iyo umuntu kubwira umenye yuko agize ibibazo bifatiye ku ihungabana ry'amagara yiwe mu mutwe naho yoba ataragwara nyene urashobora kubibona ubibona gute umuntu arahinduka mu myifatire ye umuntu arashobora kuba yahora n'umuntu ayagisha abandi abaho ahimbawe nyine ukabona ko anezerewe afite ibintu bimuhimbara n'imbaraga akazakora n'imbari ibintu akunda ugasanga ibyo bintu ntakibikunda agatangura kwigunga agatangura kuba wenyine nk'icyo n'ikimenyetso kitabesha iyo umuntu atanguye kuba atavugisha abandi hanyuma ibindi bimenyetso ni kuraba mu gihe umuntu ashikiwe n'ibintu kanaka yashikiwe n'isanganya yabuze umuntu yabuze ibintu yakuwe mu kazi yarenganijwe ibyo byose ni ibintu bishyika mu buzima bw'abantu bidahungabanye ni muri icyo gihe umuntu aheza agatangura kumwegera akavuga ati waba wiyumva gute wabyakiriye gute byagenze gute niho uhera ukabibona ni ubwo urashobora kurabira ku bintu byashikiye umuntu hanyuma ukamwegera mu gihe ari mu kibano iyo ari kuri wo byashitse naho uraba wumva ibintu biri kubera guhungabanya ukavuga uti reka ndondere uwize bino bintu bye amagara yo mu mutwe amfashe kumenya ingene ndengana bino bintu biri kubirandemera mu buzima ibindi bishobora kuba ibimenyetso ni nko kugira umunezero ndengarugero umuntu arashobora kuba yahora ari umuntu ari mu nzira itomoye akanezerwa rwose birenze urugero kandi atanaguma yigunze akaba ari navuga ni hagati na hagati mbona ugasanga asigaye afite umunezero ndengarugero aguma aririmba cyangwa agasohora amahera cyane kuri gutanga amahera kugura ibintu kugurira abandi ibintu n'ibintu bidakenewe ibyo byose n'ibimenyetso by'indwara zo mu mutwe ndiko nagerageza gutuma nk'ubishyira mu mibiri itandukanye hanyuma ikindi ni ibyerekeye imyifato ziwe umuntu arashobora kuba atagira ibyo kwigunga cyangwa ibindi nubwo akagira imyifato zidatomoye nk'ibimenyetso ku mubiri bitameze neza ukabona uti uyu muntu ibintu ariko aragira isengeri imeze neza biraba biboneka rero hanyuma icya kane hari n'ibyo umuntu akubwira ati rero numva meze nabi ndafise indoto mbi cyangwa niyumva nabi numva ubwoba ntahorana numva ntakiryoherwa n'ibintu bya donge wenyine akabivuga wenyine akaba yumva yuko yahindutse muri icyo gihe rero ntibikenewe kurinda kurindira ngo mbanze muri ibimenyetso binini muri icyo gihe umuntu no kumusaba kumushyira ababa barize ibyo by'amagara yo mu mutwe imibereho hamwe n'imyifato z'abantu ikindi yabajije ati umuntu yakwivuza gute namaze kubivuga ni ukwivuza ni ugutumbera kenshi mbere ni uko usanga ikibazo ni uko muri ibi bigo nderabuzima cyangwa ibigo nyunganirabuzima ibigo mbogorabuzima by'amagara y'abantu usanga kenshi abahakora bataba bafite ubumenyi buhagije mu byerekeye iby'amagara yo mu mutwe ugasanga n'ibimenyetso barabyitiranya ugasanga nyine abantu ntibahakiriwe neza hakiri kare mugabo icyiza cya mbere ni ukwitura abo baganga iyo ataba hari navuga bizeye by'imyifata n'imibereho ubonanye n'ubuzi usanzwe uzi ni ukwitura abo bahari abo bakorera muri ibyo bitaro rusange hanyuma ikindi kandi hariho n'ibibazo bitatereza kurinda kugwaza umuntu mu mutwe mu kibano umuntu atakanye ukamwumviriza ufasha akanya ukamuha umwanya abantu bamubwiye ko ataca amaze bakamubwira ko atacyo azova mu rugo afata umwanya ukamubwira ko afite agaciro biramufasha abitse yuko aba barashyize nabo baheza bakabikora ku buryo bumeze neza iyo rero umuntu amaze kugira nk'indwara kanaka iboneka iri mu izwi mu byo twita les standards internationaux cyangwa les classifications internationales de maladies mentales muri icyo gihe umuntu aravurwa n'imiti ivura mu bwonko hanyuma imyifato ziwe zigaheza zigaheza zihinduka rero hanyuma kandi aravurwa n'abo ba psikologe nyine
urakoze cyane rwose
yabajije yavuze ngo umuntu indwara ya mbere ihambaye yo mu mutwe
kandi ngo ibabaza ibabaza
indwara ni cyane ni nyinshi zihambaye ariko jewe uko navuga mfatiye ku byo maze kubona nuko ndabitahura ni mu byo twita umuntu amaze gushika ku rugero rwo hejuru rw'indwara zitwa za psikoze cyangwa indwara zihindura imimero y'umuntu aho umuntu usigaye usanga yumva nko kugenda gusa aribyo akumva ko ibyo akora ugasanga biratandukanye cyane n'ibyo abantu babamo mu buzima bwa minsi yose usanga ibindi by'iyo ndwara busa naho bwacuramye sinzi ko nakoresha iryo jambo muri icyo gihe urumva arashobora kurara mu mvura arashobora ntaba acumba n'ububabare nka kurya abandi bantu bumva ububabare
ugezaho arashobora kugaruka ugezaho arashobora kugaruka agasubira ku muntu normal agasubira ku muntu asanzwe nk'abandi
yego cyane hari igihe bishoboka hari n'igihe agira urugero agaruka ko ariko nta na rimwe umuntu atajyanye kuvuzwa aba ameze nk'uwajyanye kuvuzwa
yego nuko rero
iyindi navuga ni iyo indwara ziri mu ruhande mu rugero mu mugwi w'akabonge indwara z'akabonge ziri mu bwoko bwinshi mugabo hari umuntu agira akabonge ko ku rwego rwo hejuru icyo nakwita melankoli muri icyo gihe wewe nahone ntaba ari abatumva yuko ububabare ntabwo aba yumva mu bw'aba bantu baba bamubona ntibabona yuko ateye intimba n'ikigongwe kuko bameze nabi cyane ariko izo zose icyo namubwira umugenzi wacu ni uko biva ku kwivuza umuntu atebye iyo umuntu indwara zo mu mutwe zivuje hakiri kare zirakira izidakize nazo zirashobora kubanwa ariko zikabanwa mu buryo budateye intimba budateye umubabaro cyane haba kuba zirwaye cyangwa kubamwegereza
ego nuko Alan ibaza ko watomoke ubwira umunsi mwiza ngaho ikigali mu Rwanda rero Alan yamaze kugenda twe twasabye ko wamugumiza ko kugira ngo yari yabivuze ko atari hafi radio ariko biri kose araza kuza kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewa akaburungu com hama kino kigali nasubiye acumviritse hanyuma kakabazo n'umu ndacakabitse mugabo hari ikintu wari uvuze ngo hariho n'umuntu ashobora kuryoherwa cyane bikamenyekana bikaba ikimenyetso cy'uko afise ivyo bibazo nagira umunezero uravura ivyo bibazo ahubwo kuryoherwa na byo bishobora kuba
nshyize ku munezero ndengarugero nk'umuntu musanze muri kamere yiwe umuntu ntashobora kumara iminsi itatu ariko aratwenga aryohewe atamba kubera ko kuryama ataryama kubera umunezero yumva yorara mu kabare yumva yorara aratamba umuntu siko akoze umuntu ashobora kuruhuka umuntu arakeneye kuruhuka mu buzima uwo munezero ndengarugero rero ni imwe mu ndwara zo mu mutwe twita mani mbere ni umugwi w'indwara witwa dushobora kwita le trouble maniaque cyangwa hagashobora kujyamo navuga mu kirundi twashobora kubyita ngo indwara y'ihindagurika ry'imero cyangwa indwara y'imero zibiri iyo hamaze kujyamo urwo ruhande rundi rw'akabonge umuntu umwe n'umwanya abahimbawe cyane akaba yumva aryohewe afite imigambi myinshi yumva akomeye ari umuntu ahambaye afite amahera akayadepansa byoroshye akayatanga byoroshye mu bintu uwundi mwanya nk'inyuma y'amasaha abiri cyangwa inyuma y'iyinga ukamusanga n'umuntu afite akabonge arira ababaye cyane
ni bamwe bavuga ngo ni aba bipolaire
donc bipolaire ni kuvuga bini 2 pole nyene pole no pole sud
ariko biza kuba ingwara biza kuba ingwara iyo uryoherwa cyane hadaheza masaha make ukababara cyane nta babandi bavuga ati buriya muntu n'umugwaneza usanga ari abantu rega badashavuruga usanga baguma bitwengera nubwo mukorera ikibini kwa kundi nyene aragutwengera agira iki abo onye sibo turiko turavuga muri kano kanya bamwe dushira mu murwi w'abagwaneza yego biza kuba iyo bari
abo dushira mu murwi w'abagwaye urumva umuntu arashobora kudufate navuze nk'akarorero ko kuriha amahera menshi tubuze umunezero ntengarugero umuntu urumva arashobora kuronka amahera agaca ayasohora n'ingoga ntasubire kwiyumvira ati mbega muhira nta kintu naba nkeneye nta bintu abandi bantu bakeneye banyegereye boba natezo kugira ikibazo nkemura ibyo ntabyumvire ayo mahera akayatanga byoroshe hanyuma ikindi muri uwo munezero ndengarugero hagaragariramo izindi nyifato ashobora nko kunywa inzoga cyane akanywa inzoga rwose ugasanga no kuboregwa ntibyoroha ko aboregwa ikindi ibindi bishobora kubimenyesha biragaragarira mu nyifato zindi nko ku nyambaro mu ngendo uburyo avuga urabona ko biba byahindutse si ibiryo umuntu aba ari umugwaneza la mani c'est une pathologie mentale qui est reconnue au niveau international.
Murakoze cyane hari hakabazo nkibitse mugabo mbanze na Kire Siriro kurundi murongo wa telefone Siriro ikaze ku jugya America.
Amahoro.
Uherehe gasiri.
Mu Rwanda Kayonza.
Havugwa makinga ko Kayonza.
Rashimina.
Akabazo kawo.
Ariko mumbabare mubanze musobanurire nyine hari amagambo amwe namwe tuba tutumva mu Kirundi akabonge niba akabonge niki n'agahindani
akabonge ngiranaga none reka ndamureka asigure nari ngiye kusigura Ikirundi n'Ikinyarwanda mbwa reka ndamureka bisigure mu mvugo y'ikiganga niho bitahura neza
amajambo ni makene mu indwara ntiturashobora kubironka amajambo yose twakoresha ariko akabonge n'agahinda byose bisigura ihungabana ry'imero rifatiye ku nuvuga ni kwiyumva nabi kumva umuntu atamerewe neza bigaragazwa n'ibintu bitatu ngerageje kumusigurira bigaragaza n'ibintu bitatu ubwa mbere umuntu abona ko atagira agaciro wenyine hanyuma akabona yuko n'abamwegereye cyangwa abari hafi yiwe lomonde kiranture nayo akabona ko ata agaciro ifite atakimumariye akabona atagishobora kumufasha niko abazibona mu byumvi hanyuma kandi agatabona yuko n'akazoza kiwe kadashoboka ntakahari niho abantu bashobora kuzana namo rero bya byumviro byo kwiyahura cyangwa agashobora no kubishyira mu ngiro akiyahura rero wumva mu gihe umuntu yumva atakamaro ko kubaho n'abandi atacyo bamumariye na kadozo atakafite yisanze nta siguro yo kubaho nyine wagitize rero akabonye n'agahinda amwereje kubizana mu Kirundi nubwa nki ayo majambo yose arakoreshwa bwa mbere mu Kirundi ayo majambo yose arakoreshwa ariko akabonge biba bimeze nk'aho bigendeka mugabo agahinda ni urundi rugero rwo hejuru navuga rw'akabonge mu gifaransa nashobora kuvuga ko depression la depression niyo nakwita akabonge depression ariko kandi agahinda nayo niyo yita trouble mélancolie la mélancolie nubwo n'akabonge gakabije agahinda n'akabonge gakabije ni urugero rwo hejuru la mélancoli hanyuma munsi hariho ikindi cyitwa gusa ukumererwa nabi ni ukwita langiyete cyangwa
ukumva kwihebura ni ikego wabitahuye rero ga Siriro
mise numva yuko kwihebura mu Kinyarwanda ni ukwiheba ukobiye ukumva nta kizere bifitiye nyine ukumva uriyanze niko njye mpita mbasha kubyumva hanyuma ikindi kintu nagira ngo mbe navugaho hari igihenda nk'umuntu n'umuntu abantu bashobora kubona yuko umukoresha ashobora kuba afata nabi umukozi mu buryo bw'akazi, ariko kandi nanone nk'umukozi ahubwo ashobora kuba yifite ikibazo kiwe mu rugo, urugero akaba ari umukozi w'umugore akaba yava mu rugo afite ikibazo afitanye amakimbirane n'umugabo cyangwa se wenda n'abaturanyi cyangwa se n'abana be, akajya mu kazi akagenda akitwara uko yiboneye, umukoresha we ntabyakire neza, rimwe na rimwe akaba yamucyaha. Kuko ndibaza neza niba uri umukoresha, ntabwo umukozi wawe yakwitwara uko yiboneye, akaba ntabwo yakwitwara uko yiboneye ngo tuzi urekere. Kuko buriya nanone nibaza ko ubaye ukoresha umukozi ntakore neza ibyo agomba gukora, nabwo nako kazi nibaza ko gashobora kuba kapfa. Okay, nanone hari n'igihe n'umukozi hari igihe n'umukozi nanone n'umukoresha abangamira umukozi. Ariko se wenda ngarutse inyuma, hari abantu basa nk'aho badahuza amaraso, wenda nk'umuntu ukabona ntumwiyumvamo, nta ruhare runaka, nta kintu yagutwaye atakuvugishije, wowe ubwawe ukumva ntumwiyumvamo, ukumva nta n'ikintu agitashobora kuba yakora ngo kikunyure. Ibyo byose byaba biterwa n'iki? Murakoze
Cyril, ugire umunsi mwiza. Ego Christophe Armelo, utubazo twa Cyrilo watwumvise, wumvise ari ikibazo kitajanye n'ibyo twarimwo canke kitajanye n'ibi vy'ingwara mu mutwe n'amagara meza yo mu mutwe, urashobora kumubwira ko bitari ku rutonde guno munsi, tukazobigaruka ku ikindi gihe. Mikro ni gwanyu.
Icyo abajebaje ati nko mu kazi hari igihe umuntu umwe w'umukoresha yameze nk'icika umukoresha asabe gukora ibintu umuntu mugabo ntabikore nk'uko yabimusabye, cyangwa umuntu mugahurira no mu nzira ugasanga kuvugisha nabi ntagire icyo wigira gukora ngo kimushimishe, umenya niko nabyumvise.
Yego,
birahuye n'amagara yo mu mutwe n'imyifato z'abantu. Navuga gusa yuko mu majambo make cyane navuga ko kamere z'abantu ziratandukanye. Hariho abantu usanga bameze gutyo bashobora kuba ari inyashima, cyangwa bashobora kuba ari abantu urazi muri kamere yiwe nyine ushobora gutora ingene ameze. Mu bisanzwe muri mu byerekeye iby'amagara yo mu mutwe, hariho ibipimo byinshi umuntu ashobora gukoresha kugira ngo apime kamere y'umuntu, cyo no kwita test psychométrique cyangwa test de personnalité, ari nabyo abantu bakoresha mu mashyirahamwe abishoboye kandi abyemera, haba mu gutora abakozi kugira ngo ushobore kumenya ingene umuntu ameze muri kamere yiwe mu migenderanire yiwe n'abandi. Nuko ibyo rero birashobora kuva kuri kamere, ariko kandi nk'uko bishobora kuva ko ashobora kuba afite ikintu cyamuhungabanije, iyo atari ibintu byamaho ashobora kuba afite ikintu cyamuhungabanije. Kuko jewe mpamvuga nti ngira ati nabyo nabivuze bashobora kuba byaravyo n'ubundi, iyo umuntu ahungabanye muri we, iyo umuntu muri we atamerewe neza, nawe kandi acadurumbanya abandi, acahungabanya abandi. Ni kuvuga ko umuntu yashobora kuba yumva muri we atamerewe neza, hanyuma wamubaza ibintu akakwishyura ibitajyanye, wamubaza ibintu akagutuka, mwumva mukorana biba bigoye. Rero birashobora kuba kumukoresha afata nabi abakozi, cyangwa bikaba no ku bakozi nyine batifata neza mu kazi kubera ko bahungabanye. Rero icyo mvuga kimwe gusa ni uko yaba umukoresha cyangwa umukozi, bidakwiye ko umuntu amucira urubanza mu gihe hatabayeho ibyo bintu byose by'amagara yo mu mutwe. Umuntu usanze akara, umuntu usanze atuka abantu asumba cyangwa bamusumba, umuntu usanze asiba ku kazi, umuntu usanze afata n'ab'abandi, banza urandele kumenya yuko atacyo cyarabitumye. Kuko umuntu usanze amerewe neza, umuntu ameze neza, afite amagara meza, ntashobora gufata n'ab'abandi. Umuntu akomeye mu mutwe niyo ashobora kwica abandi bantu, umuntu akomeye mu mutwe niyo ashobora guhungabanya iteka ry'undi muntu. Muri make ni uko iyo umuntu ahungabanye ashobora guhungabanya abandi, nawe ubundi hoho nibaza yuko hari ibiva kuri kamere. Rero iyo kamere nayo hari aho ibidahinduka, mugabo ishoboye gushigikirwa n'ubufasha bw'abahinga, ugasanga hari ibihindutse, cyane umuntu akababwira ati mwofata ingingo iyi kuri uyu muntu.
Murakoze cyane. Twakire Yves Ndayikeza. Yves, ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze ku ijwi ry'Amerika.
Uherega Yves.
cy'Rwanda
akabazo ka usongora
nabonye ko umuganda ku bintu byose yari n'abakozi ngene bashobora kwanzwa ngo mu mutwe w'abantu bivanye n'ibyo bakora kubera akagira imihangayiko
n'abakozi n'indwara zo mutwe muri rusange ntitwashimikiye ku bakozi gusa akabazo rero
akabazo kahari ndabona n'imyemererano bya mbere ibyo bishika kubera babona ubuzima bwagoranye niyo bahembwe amafaranga barabona aho ataca bamarira bakagenda bata umutwe rero ikintu cya mbere mbona kishobora gukorwa leta nirabe ingene bakura iyo situasiyo ibahe nimba ari inguzanyo ku bintu byerekeranye n'ubuzima kubera amazi ibiribwa ibiki byose birajya mu kibeyi mugabo leta niyumvira kubazamurira agashahara kisanga no muri mu buzima bwa minsi yose kuwatunga imiryango biragorana kandi n'igihugu cy'ubuhinduka kujya kuri kamondiyare y'abakizi cyane cyafashe umwanya wa mbere rero niyo n'indi ngorane rero ni leta ntirabishemo imbaraga ishemo ingufu zose zishoboka kugira ngo abakozi bareke gutumura mu minsi yo bizaba ari grave cyane bizaba ari grave kuko
urabona ko atawutiho turajya kandi atawutiho turajya pe gugira umunsi mwiza urakoze ive kuri ibyo byumviro byawe Christophe Armel agashara gato kari mu bishobora gutuma umuntu ahungabana mu mutwe canke bira umukozi ari mu Rwanda mugabo urumva ko avuga ikirundi ashobora kuba agira Burundi n'u Rwanda azi ivyo Burundi yavuze cyane ivyo Burundi yavuga ikirundi nubwo yavuze ko ari mu Rwanda na numero ndayifise ngahani yo mu Rwanda mugabo ni umurundi avuga ikirundi yego
sinzi umusanzu nibaza yuko mu bintu bituma amagara mu mutwe ku kazi ahungabana umushahara gusa umushahara ushobora no kuba kimwe mu bindi byinshi mugabo amagara yo mu mutwe arahungabanywa n'ibyo ni kimwe mu bindi arashobora kubamo izo za umushahara arashobora kubamo imigenderanire hagati y'umukozi n'umukoresha hagati y'abakozi ubwabo ingene bafitanye imigenderanire myiza cyangwa mibi arashobora kubamo akazi ubwako ingene gatunganyijwe arashobora kubamo akazi kenshi iyo umuntu akora ibintu byinshi bamusaba amaraporo bamusaba ibyegeranyo by'ibyo yakoze ugasanga umwanya wo kubikora ni muto arashobora kubamo uguha akazi umuntu adashoboye ugasanga nk'umuntu bamushyize mu kazi kubera ko gusa bavuga bati ni wenyine yohaja mugabo ugasanga wenyine ubwiwasitse yarumva yuko akamerewe neza kubera ko hari nk'igihe uri kurategeka nk'abantu baba gusumbya imyaka myinshi y'uburambe muri ako kazi gusa ugasanga kubera bakuzanyitereza gukora mugabo wenyine ubwawe ukumva yuko iyo uri kurabateka ikintu bakubwira ngo uyu wagize si byo nawe ukumva umenga uratekerejwe ni ibintu byinshi rero hari n'ibindi by'ingene ahantu umuntu akorera haba hatunganijwe ibyo rero si magambo ni mu Burundi no mu kwisi yose niko bimeze
hanyuma none ko tuvuga ngo abakozi abakoresha batera abakozi abakoresha bagirire abakozi bo ntibashobora guhungabanya amagara mu mutwe y'abakoresha babo uri umukozi adashobotse n'ushobora gutuma patron wawe cyangwa patroni wawe nawe bimera nabi
birabana ingene uwo mukoresha aba agufise ko ubushobozi iyo igishobora kuva ku mukozi kigahungabanya umukoresha kumva uremwe kutamukorera akazi neza nk'uko yabimusabye hanyuma atapfa mbega namuhaye ibikoresho bikwiye nacyo ni ikintu ntari navuze navuze ngo akazi gatunganije ariko hari n'ibikoresho ko umuntu wamuhaye akazi umuti ibikoresho ugakora n'ibi gutanga amakuru nimba ari ibintu tekinike imashini zirahari kandi zirakora neza iyo utabimuhaye rero ugasanga ibintu bigukorera nabi ugatangura gushaka ugatangura kumva ibicobisho byawe bihungabanye nuko uturabe bituma atabikora iyo atabishoboye ukaba wumva by'ukuri atabishoboye ushyiraho ko umwigisha ibyo bintu kubikora nicyo gituma usanga hari abantu mu mashyirahamwe cyangwa mu bundi abantu baba baramenyereye gukora kubintu bya kera dufata nk'ingene usanga katika bakatunganje hacye imyaka 2023 haje uburyo bushaje nko gukorana na internet abantu ntibabyumve muri ico gihurumbo mukoresha arashaka kubashaka uko ishiramu byagiye cyangwa uganda gwiwe cyangwa ubushikanganje bwiwe utera imbere mugabo ugasanga abakozi ntibashobora kuja kuri iyo ritme muri ico gihe rero mukoresha na budani nukuraba ingufu abafite zo guhindura ibintu
murakoze ego ino sa ikaze kwijugiye amerika no muri muri isanga aho herereye ucusongora akabazo kawe
ego murakoze je ndi gitega capital politique mu Burundi
ku mugwa mukuru
ego
ntavugwa makinga hi gitega uri he shatanya cyane
muri ville
akabazo kawe rero kwa Christophe Armel
cyane ko mbaje nti mujya stress afite ni sano ni ngwara y'ibisazi
stress irafite ni ngwara isano ni ngwara y'ibisazego reka akwishure
ego murakoze
urakoze cyane Christophe Armel akabazo kavuye igitega
arakoze muzona ngiye kugira jambo ingwara y'ibisazi naho bishi barikoresha nabo nyine muri z'amakaye mu mutwe jewe sindayemera cyane ariko uruhagarara rw'umutima stress kumara uruhagarara rw'umutima rero cyane isano n'indwara zo mu mutwe zibitazi gusa yatanye isano umuntu ashobora kugira indwara iyo ndwara navuga nshurika bwenge navuga nyine nk'indwara y'ibisazi mugabo bizanye ingenewe nyine yarasanganye ni kuvuga ngo akarorero umuntu ibintu byiwe bihiye byari mu isoko umwe ashobora gutera aja kugira agahinda akabonge ugesa naho azogira agahinda gakabije ubundi nawe agatera agira indwara y'umunezero ngarugero ntayibyemere yuko ibintu byose byatakaga ngo ugenda atunze n'ibintu ubundi nawe akagira ijya nyine y'ibisazi uko bayivuga ni kuvuga rero urugara rw'umutima rurafitanye cyane isano n'indwara zo mu mutwe ni naho byinshi bihera ni naho byinshi bihera bitangura ari bisanzwe bamuni umuntu atwara akira amasanganya y'imitsi isoza bwenge izabese hashobora kuba n'indwara organike indwara zo mu mubiri za diabete ibya kanseri ntibiragaragaza ubushakashatsi bugaragaza cyane yuko bifitanye isano ariko nabyo nyine birimo bimwe mu bituma umuntu amagara yiwe amera nabi
murakoze cyane reka twakire wa nyuma ku murongo wa telefone bambwiye ko agiye atakiri ku murongo wa telefone ariko ntaco niyagaruka imbere yuko tuheze umwanya wacu turaza gusubira kumwakira kakabazo rero Christophe Armel tutari twahejeje kuvugana ko kutagira amagara meze mu mutwe haraho bifitaniye isano n'indwara zo mu mutwe ni bimwe
kutagira amagara meze
kurwara mu mutwe no kutagira ego hari ukuntu wari wabisiguye mu mvugo y'ikiganga
nari navuze nti tuvuze mu Gifaransa santé mentale cyangwa mu Cyongereza mental health biratandukanye cyane na maladie mentale maladie mentale navuga nti ni nk'umwuzukuruza ndavuga ikirundi navuga ko isa yo mu mutwe ni nk'umwuzukuruza w'amagara yo mu mutwe urushaho urugero biriko kuko tuvuze amagara yo mu mutwe ibintu bishobora nko kuyateza imbere cyangwa ibyo umuntu yokora mu kwitwararika amagara meza yo mu mutwe harimo navuga nti dushyize ibyo abantu bakeneye ku byerekeye amagara meza yo mu mutwe ibyo ni ukwita mu Ifaransa les besoins psychosociaux hasi umuntu afashe ikwadarato le triangle hasi hano hasi triangle ihagararira ngira ngo bose baca bahabona haba hari cyangwa mfate icyo bita pyramide de Maslow hasi hari mu gihe dufate nk'abantu muri rusange tutini population ifise ibibazo kanaka byaba by'impano byaba by'ingara byaba by'ubukene n'ibindi muri icyo gihe ibyo abantu baba bakeneye ni ukuronka ibintu bakeneye mu buzima bwa minsi yose gufungura kuryama gucungera umutekano nibyo biba bikenewe ibyo ni kugira ngo umuntu akingire amagara yo mu mutwe kuko iyo umuntu abayeho nko muri iyo insekirite akaba ahantu hari impano ata mutekano agira nibyo tumaze nimba yabibayemo nko mu myaka itanu ya mbere y'ubuzima bwiwe tuzoza kubimenya turiko turagira bya yago bidakurondera ingene mu cyatu umuntu agwara tukabimenya umuntu amaze imyaka 30 tukamenya ko yigeze kubaho ari muri insecurity cyane nimba ari mu kazi ari mu soda cyangwa mu polisi tuzoza kubimenya ko yagwaye kubera ibyo yabayemo haciye imyaka aho nivuga santé mentale rero umuntu ayitwararika kuri urwo rugero kuri ku rugero rwa kabiri ku ngazi ya kabiri tutera tuduga hejuru ku isonga haca haza iyo abantu bafise nk'amasanganya habaye amasanganya ari umwuzure ari umuriro wateye muri icyo gihe umuntu yitwararika gufasha novuga nti umuntu wenyine umuryango ikibano cyane cyane n'umuryango abantu nimba ari nk'abantu bazimiye kubera hateye ikintu kanaka ukabasubiza hamwe umuryango umwana akabona umubyeyi wiwe ababyeyi bakabona abantu nibyo biba bikenewe muri sante mentale hanyuma muri icyo gihurumba ni gukorera muri rusange mu kibano mugabo rero kuri ku rugero ku ngazi ya gatatu haca haza aho haba hamaze kubaho rero nk'indwara kanaka yo mu mutwe yaba iyisanzwe cyangwa ku rugero rw'indwara nyine iboneka ibyo nakwita trouble léger à modéré muri icyo gihe umuntu yitwararika gufasha umuntu wenyine ubwiwe hama kandi agafasha n'umuryango akanafasha n'ikibano kuko nk'igihe umuntu yagwaye mu mutwe kanaka akakagira indwara kanaka n'ikibano umuryango urahungabana n'ikibano kirahungabana
nuko rero
ku isonga haca haza iyo hari indwara zo mu mutwe rero ziboneka zikabije muri icyo gihe umuntu niho acajana umuntu rero muri bya bigo bibafasha indwara zo mu mutwe uca wumva yuko ukwitwararika rero amagara meza yo mu mutwe ibihera hariya mu ndwara zo mu mutwe bihera gutunganya ubuzima bw'abantu hasi arabaze bakarongera kine
ku murakoze cyane Christophe Armelle arakaza ndoru wanka urantunga kuri iryo zina ryawe ndiko ndavuga nabi tusa nk'abasozera rero umuntu ni izina ryiza tutari dusanze tunamenyereye
niratahuritse
arakaza cendabuwanga ego dusa nk'abasozera kino kiganiro cuno munsi hakogwa iki kugira ngo haba mu buzi butandukanye ku ruhande rw'abakoresha ku ruhande rw'abakozi haba mu buzima busanzwe mu miryango mu mashuri hehe bose bagira amagara meza kandi bafashanye muri uko kugira amagara meza ntihagire ubere intambamye wundi kugira ngo amagara yo mu mutwe ahungabane biciye kunyifata ya kanaka utwishure mu munota umwe kugira turonke umwanya kubasezera
kugira ngo abantu bose babeho bahimbawe bashobora gukora bagatera imbere bagateza imbere n'abandi bakiyumva neza je nibaza nk'uko no mu bindi bihugu bimaze kubishobora biteye imbere hakenewe umugambi munini cyo kwita un programme national de santé mentale mu bisata byose
ego hanyuma abamaze nabo kuja muri ivyo bibazo aho badatekaniwe mu mutwe baba bamwe bagira umunezero urengeje watubwiye baba bandi agahinda abadatekaniwe neza mu mutwe wabo nabo ikibano gikwiye kubafasha iki nabo bakifasha iki
ikibano bwa mbere gikwiye gutahura yuko umuntu kugwara mu mutwe uno munsi umwe arashobora kugwara ubundi ejo akagwara uno munsi ndashobora kuba mpungabanye ejo nkamera neza ni byiza ko nko muri ibi bihugu byacu muri afurika abantu batahura ko indwara yo mu mutwe zirabaho indwara zo mu mutwe zirabaho ko zibaho rero umuntu afite ikibazo nibamutahure kuko kenshi turagira n'ingorane abantu dufasha bakamera neza bashitse mu miryango basanga ababakiriye ntibasubira kubumva naho umuntu yoshavura gatoya yigeze kugwarira muri ibyo bigo byacu uwasanga bavuze ngo uwo muntu yatubiye kugwara mu mutwe ni byiza kubatahura yuko kugira indwara yo mu mutwe n'ibintu bishika nk'uko umuntu agira diyabeti nk'uko umuntu agwara sida nk'uko umuntu agwara kanseri nk'uko umuntu agwara malariya ni indwara nk'izindi ntibazitahura hanyuma iyo umuntu nawe yumvise ku ruhande rw'ameze nabi nayiture abaganga barahari nko mu Burundi hariho ibigo bishobora gufasha bitari bikeya ariko ubundi hari hakenewe nyine umugambi w'igihugu w'amagara yo mu mutwe atari nk'aho umuntu agira nyine ibikorwa bito bito by'abakora ibyabo cyane bito bito byo muri minisiteri gusa
nuko Christophe Armelle arakaza ndoruwanka umuhinga wanonose nyifata y'amagara yo mu mutwe n'imibereho y'abantu mukaba mukora mu ishyirahamwe ryitwa Carrefour des Psychologues Lumière Mpore mu Burundi mwakoze kuduha kano kanya kugira ngo tuyage ku vyerekeye amagara meza yo mu mutwe
nakoze namwe kumira yego ndabipfurije kana magana meza n'umufuri
eh kuna mwebwe turabipfurije ejo nitwasura kubikora ko muzo twitabe nkuko mwabikoze kuri micro muri studio yindwi mari kumwe na Diane na Hazwen je nabategure nongera ndabashikiriza muri isanga y'uno munsi bakoze abo twakoranye muhinga bw'ivyuma Nadia Taha hamwe na ingenieur Cornelius kwizina rya bagenzi bacu tubifurije kubandanya muranirwa mu vyo muri mu vyose namagara meza.